murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabasuhuje nshuti muduteze amatwi, tubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri iki gitondo muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, nyuma y'ibivugwa mu karere turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara. Mu minsi ibiri gusa biteganijwe ko akanama gashinzwe amatora mu Burundi Seni gatangaza imibare ya mbere yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu, ay'abadepite n'abajyanama ba za komine. Muri uko gutegereza bisa nk'aho umutekano utameze neza mu ntara zimwe na zimwe z'igihugu. Iyi nkuru yateguwe na Radio Ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi, turagezweho na Desire Hatungimana uri mu Rwanda.
Amakuru duhabwa n'isoko ryacu nuko hari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi baraye baragira iterabwoba kongoza abanywanyi bo mu mugambwe SNL bari bahiganywe mu matora byibonekeje mu ntara ya Makamba, Cibitoke, Bubanza, Bujumbura n'amakaritiye amwe amwe mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru dufise avuga ko aho hose abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bazunguruka ingo z'abatavuga rumwe, bavuga ko bohunga mu maguru masha canke bakabakerera amazosi. Hari n'abavuga ko babafashe babaca ibihimba vyirondoka. Mu ntara ya Bujumbura abanyagihugu hoho bavuga ko humvikanye ugwamo rw'amasasu mu makomine ya Nyabiraba, Mutambo na Kanyosha. Kuva igihe cy'isaha 12 z'umugoroba niho zatangura kwasirana. Umunywanyi atashimye gutanga ijwi yabwiye isoko ry'ijwi rya Amerika ko yarayahunze kubw'izo nkoho, kuko abarasa basa n'abaje bamugana ahaba ku mutumba wa Kamesa uri muri komine ya Kanyosha. Aba banyagihugu muri komine Nyabiraba bumvise urwamo rw'izo nkoho, bavuga ko bafise impungenge y'inyifato izokurikira inyuma yo gutangaza ivyavuye mu matora.
Harafutse amasasu saa tatu y'ijoro nkaco imbere nari ngaha nyene narabona umucanwa w'amasasu ingene wuza, ariko ntitwatahuye ivyari none umaze kumva amasasu kare mu gihugu hari hatekana. Nca twibaza yuko umutekano ugira uhungabane kubera hoba hariho abantu boba batwinyegeje.
Nuko mbona uwo munsi amatora abaye abantu baraye mu ruhagarara, inkoho zikarara ziravuga mu micungararo yino hakarara abantu badatekanye, duca tubona ko menga harimwo ibibazo.
Hagati aho umushikiranganji w'umutekano Guillaume Bunyoni yaragabishije abazohungabanya umutekano mu itangazo yasohoye imbere y'amatora.
Uragabishije uwo wese arotahungabanya umutekano muri rusange, na cyane cyane igikorwa cy'amatora ahambaye ku gihugu cy'u Burundi n'Abarundi. Inyamiramari n'abo bafashanya mu gucungira umutekano barategetswe guhasha uwo wese yogerageza kudurumbanya uwo mutekano.
Ku ibara rya Bujumbura agenda RNCT rica muri ano makomine ya Kanyosha na Nyabiraba, amakuru duhabwa n'isoko ryacu nuko abapolisi ku mabarabara ari benshi hamwe n'abasirikare kandi basuzuma abari ku ngendo mu buryo butari bumenyerewe. Ikindi nuko abanywanyi mugambwe CNDD-FDD baguma bigina insinzi mu gutamba imbyino zitandukanye. Abanyagihugu barafise ico basaba indongozi izora mu kitsinza amatora kubw'umutekano wabo.
Ico no bahanura nuko boje inama bakayaga ico catumizo nko batipfuka bakagitorera umuti w'umuntu kano nko zikiriwe ziravuga nkino iwacu mu biraho.
Abagiye kuba bazaba batsinze twasaba yuko boje twara nkuko twabatoye nk'abanyagihugu, kandi nibaza yuko kuba baratowe ntibazi uwabatoye n'utabatoye, ariko twaragiye mu matora dushaka baze baturongore neza baturongore nkuko twabatoye kujya bagiye mu hikano twari tuzi ko azovamwo umwe muri bajya bose.
Umubano hagati y'abanywanyi b'imigambwe CNDD-FDD na SNL uri mu yiteye amakenga, ibihugu bitari bike hamwe n'amashirahamwe yita agateka kazina muntu akabasaba ko boguma batekanye mu kwakira ibizova mu matora.
Urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga rwa Arusha rwari rwarashyiriweho u Rwanda IRMCT ruratangaza ko Bizimana Augustine wahoze ari minisitiri w'ingabo mu Rwanda kugeza mu kwezi kwa karindwi mu 1994 yapfuye. Urwo rwego rwamushakishaga rumukekaho ibyaha bya jenoside, ariko se urwo rwego rwamenye rute ko Bizimana Augustine yitabye Imana? Kuki byafashe igihe kingana gutya kugira ngo babivuge? Ibisobanuro reka tubisange mu nkuru ya Venuste Nshimiyimana.
Mu gucukumbura kugira ngo ijwi rya Amerika ritangaze iyi nkuru, twiyambaje abayobozi b'urwego rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rukorera irahe mu Buholandi. Ijwi rya Amerika ryamenye ko hakozwe iperereza ryimbitse hakabazwa abantu bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaza kujya mu bindi bihugu byo muri Afurika yo hagati. Nk'uko abayobozi b'urwo rwego babidutangarije, babanje kubona Bizimana amakuru avuga ko Bizimana yapfuye ari muri Congo Brazzaville ariko ntibasobanuye igihe baboneye ayo makuru nibwo batangiye kuvugana n'umuryango we ariko ayo makuru yaratarafatika neza urwo rwego rwasimbuye urukiko rwa Arusha rwasabye inkunga y'Uburundi maze icyo gihugu cyohereza intumwa mu mujyi wa Pointe Noire muri Repubulika ya Congo aho zashoboye kubona ibisigazwa by'umubiri wakekwaga kuba ari wa Bizimana maze bakuraho uduce tw'igishushanyo nyubako y'umuntu ADN bajyanye gusuzumira Burayi hakoreshejwe ubuhanga kabuhariwe mu gusuzuma iyo ADN ku bufatanye bw'ikigo kabuhariwe cy'Abaholandi n'ikigo cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje gukorana na Leta ya Congo ndetse na Leta y'u Rwanda bashobora kubona ADN ya nyina wa Minisitiri Bizimana bityo bayigereranya n'iyo bavanye mu mva y'umuhungu we icyo gihe rero ngo basanze zisa nta buhabane ibisubizo byagaragaje ko umuntu wari muri iyo mva yari afitanye isano na nyina wa Bizimana ariko rero ibyo ntibyari bihagije kugira ngo bahite bemeza ko ariwe kuko yashoboraga kuba ari undi mwene wabo na Bizimana bahuje nyina kugira ngo rero impaka zishire hakozwe igishushanyo cy'igisekuru cy'umuryango wose maze bashaka umuntu wese w'igitsina gabo ufite icyo apfana na nyina wa Bizimana kugira ngo bamenye ko nta n'umwe muri bo uri mu mva yari yabonetse muri Congo Brazzaville twashatse kumenya aho abo bantu baherereye ariko badushubije ko batatangaza kubera umutekano wabo nyuma y'amezi menshi urwego rwa ONU rwasimbuye urukiko rwa Arusha rukusanya amakuru yose rwahagaga n'abo umuryango wa Bizimana rwashoboye kwemeza nta shiti ko Bizimana yapfuye urwo rwego rwemera ko hashize imyaka myinshi mbere yo kwemeza ko Augustin Bizimana atakiriho dore ko bahamya ko yitabye Imana mu mwaka wa 2000 abayobozi b'urwo rwego babwiye kandi ijwi rya Amerika ko rurimo rukora iyo bwabaga ngo abasigaye bashakishwa bamenyerwe irengero bati ntabwo dushobora kwemera kongera gutegereza indi myaka 20 kugira ngo twemeze ko abasigaye bashakishwa bapfuye turifuza kugera ku myanzuro mu gihe cya vuba Venuste Nshimimana ijwi rya Amerika Londres
barakoze bagenzi bacu Desire Hatungimana na Venuste Nshimimana batugerejeho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika noneho iwanyu mu ntara
Hanyu muntara
Ni kiganiro kinyi muntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Hanyu muntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho munyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
Hanyu muntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze bamwe manye politike b'abarundi basanga amatora y'umukuru w'igihugu aya bashinga amateka naye abaje inama y'amakomune mu Burundi yaranzwe n'utunenge twinshi mu kiganiro cihariye agatongwasa aramutswe umugambwe SNL yahaye ijwi rya Amerika yemeje ko ku munsi w'itora wonyine abanywanyi biwe bari bayahagarariye barenga 200 batawe muri yompi abandi binuba uko ano matora yagenze barimo abanyepolitike b'abarundi babarizwa mu buhungiro kuva mu 2015 ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
amatora y'umukuru w'igihugu aya bashinga amateka n'abaje inama b'amakomine yabaye mu Burundi ku munsi wa gatatu ntandorereze mva makungu zarimo ico bikoze hari bihugu vyarungitse ndorerezi zivuye mu buserukizi bw'ivyo bihugu ibujumbura ambasaderi wa Kenya mu Burundi Kenneth Vitisha yari yagiye ahatoreye umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi igitega Kenneth yabwiye bamenyesha makuru ko amatora yateguwe neza agahamagara abarundi kuzokwakira neza ibizo yavamwo
we have witnessed a peaceful campaign period and today we are witnessing
Ati kuva mu gihe cy'imyiyamamazo twiboneye n'amaso yacu ukwiyamamaza mu mutekano n'ubu twiboneye abantu bariko baratora mu mutekano ntangere icyo dushaka kwibutsa abarundi nuko amatora aba umunsi umwe gusa ariko ubuzima bw'igihugu bukabandanya mu minsi ikurikira nico gituma bakwiye kwemera ibija kuva muri aya matora hanyuma ubuzima bukabandanya Kenya na karere turiteguriye gushigikira intambwe y'iterambere n'amakungu yemere ko uyu munsi ukomeye mu guteza imbere demokarasi mu Burundi
event in the growing of democracy in Burundi.
N'ubuserukizi bwa Tanzania Bujumbura bwararungitse intumwa. Uyu mufasoni arashima ko ayo matora yabaye mu mahoro. Intumwa y'ubuserukizi bwa Nigeria nayibona ko amatora yabaye ari ntambwe ya demokarasi. Twizeye ko iyi ntambwe ya demokarasi izobandanya ishimangirwa mu gihugu. Naho biri uko abanyepolitike batitavye ayo matora kubera bahunze igihugu, bobo babona ko ayo matora atarukiza azozanira igihugu. Shale nditije atwara ishami ry'umugambwe y'Ipronari tavuga rumwe na leta numwe muri abo.
Aya matora nta ciza, nta rukiza, nta muturama kumarira n'amaganya abarundi bamaze mu myaka n'iyindi cyane cyane kuva mu mwaka 2015. Aya matora abaye mu gihe imigambwe myinshi yasambuwe, amashyamwe atari inyungu za politike, niko kuko amaradiyo yigenga yarasambuwe, abakuru b'imigambwe myinshi amashami yigenga n'amaradiyo benshi barahunze, hamwe n'isinzi ry'abarundi bashika hafi igice cy'umuriyoni bari hanze. Byongeyeho kandi abari mu bihugu hari iterabwoba, hari ubwicanyi, baranyuruza abantu bagafungira abantu ubusa, na cyane cyane abatavuga rumwe na leta, duhereye ku mugambwe CNL kuko ari wo batinya. Iyo terabwoba mararibonye byaragaragaye mu kwiyamamaza, ikano ku munsi w'amatora abantu barapfunzwe, bamwe barakubitwa, abandi baranyuruzwa.
Umugwi w'ishami mpuzamakungu ONI ukora amatohoza ku Burundi wunga muri iryo. Dudu Diene atwara uwo mugwi abona ko ayo matora yabaye mu ihonyangwa ridasanzwe ry'agateka ka zina muntu, nk'uko abahinga b'uwo mugwi bari babivuze imbere y'uko aba.
La première critique c'est que les libertés fondamentales qui garantissent des élections libres, indépendantes et crédibles ne sont pas respectées. Donc
atari makenga fatiye ku ntambwe zitatu tubona. Icamire nuko ibyankenerwa kugira ngo habe amatora yigenga abaye mu muco kandi yizewe bitigeze bikurikizwa. Harabaye ubwicanyi, abafungwa n'ababuzwa ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro. Icakabiri nuko inzego zijejwe gucungera no gutunganya amatora zitigenga kuko zitamikwa ijambo n'ubutegetsi. Ubwanyuma nuko atandurereza imva makungu zihari zabizyo mu karere iza Afrika canke iza ONU. Kubera ayo makenga abanyepolitike bahunze bafise umwitwarariko ko hazohava haduka imvururu inyuma y'amatora, kubera bamwe bashobora kwanka ivyayavuyemwo. Igihugu c'Ububirigi kibicicije ku bushikiranganje bw'imigenderanire, gihamagarira Abarundi kwirinda ico cose co bakwegera mu bugizi bwa nabi bufatiye ku kutemera ivyavuye mu matora. Umugwiseni utegura amatora watangaje ko ivyavuye muri ayo matora bizomenyekana neza inyuma y'indwi imwe itariki 26 z'uku kwezi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru, urakoze. Hagataho abakandida y'imigambwe Ipronar yazanye kwikukira na Frodebu yazanye intwaro rusangi mu Burundi bamenyesha ko nubwo nabo nyene bafise ivyo banenga umurwi ujeje gutunganya amatora mu Burundi seni atamvu nimwe yotuma ibigiye kuva mu matora bitera indiane mu gihugu. Ahanini bifuza ko ano matora yogarukana ituze mu Burundi, impunzi zikabona gutahuka, imigenderanire y'igihugu n'amakungu kanagurwa. Ido nido na mugenzi wacu Elo Jurika neza.
Baje gutora abakandida bigenga co kimwe n'abandi bagize cyo bashikirije abarundi uhereye kuri Dieudonné Nahimana muto mu myaka kurusha abandi.
Uko vyogenda kose mu bwigihe cy'amatora nuko abarundi n'abarundikazi bose batahura yuko ataki na kimwe gifise agaciro nk'amahoro n'umutekano. Ibintu byose byoteza gukorwa mu rutonde kandi bigaca mu butungane kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe co tuma ari mu rundi akomereka cyangwa mu rundi apfa azira gusa yuko bamwe bemeye cyangwa abandi batemeye ibijyanye n'ibyavuye mu matora. Ariko kandi ababifitiye uburenganzira twarungitse mu serukira amabiro y'amatora yuko bagira uburenganzira bukwiye bushobora gukurikirana neza ingene biriko biragenda. Nitwabona rero hariho ibitagenze neza naho hariho amategeko abitunganya ingene dushobora kwitura ubutungane kugira ngo dushobore kuraba igihe ibyo batagenze neza kugira ngo dushobore gukosora.
Ukwirinda kabi kose na gasonsi ndimwo umukandida wa Iprona nivyashigikiye yabivuze ahejeje gutorera mu Nyakabiga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura havuka.
Kwanga amatora ni uburenganzira bw'umuntu wese, kuyajamo ni uburenganzira bw'umuntu wese, uyagiyemo kayagendamo neza, uyavuyemo kayavamo neza. Neza ndahunganije umutekano kibiragusha n'ivyo kugasha twebwe tuvuga tuti uko bigenda kose biguma bigora twebwe cyane cyane nk'umugambo azikana ikorana n'umugambo udasanzwe udasanini imigambwe ushobora kwigenza ugushaka turafise ingendo y'iwacu cyane cyane gukingira igihugu uzotsinda twebwe tuvuga tuti utsinze atsindire bose natsindeho nibitwura muri exclusion ya seni nibiteriteka igihugu ari kuba byiza seni yuguruye imigambwe yose hamutsinda agatsinda azi ko yabitsinze neza atakariganwa muhugu utsindwa akibonera ko yatsinzwe abarutobwiye ko batekana bakarindira ibiva matora
ugutekana na Leonce Ngendakumana nivyahamagarira bose uwo mukandida wa Frodebu amaze gutora mu ntara ya Bujumbura avukamwo yabiganiriye itangazamakuru
atanya gukira ko twese dutegereje kukibanamwo mu budasabwacu tukacubaka tugisano tukacubaka kikadukingira natwe tukagikingira kikatubera umuvyeyi natwe tukababyeyi kidashobora kumva abantu birirwa barakubitwa ndidusubira kumva abantu birirwa barahunga sibyo kumva abantu birirwa barangazwa ndidusubira kumva abantu bitwa n'ubukene bitwa n'inzara bitwa n'ubushomeri iby'igihugu gisa tubunze byose tubisabikanye mu mahoro n'umutekano ari amatora sinjya gutuma abantu bicana nk'amatora ashobora gutuma abantu bahunga ntaba amatora asubira guha ishusho mbi igihugu cyacu amatora asubiza iteka igihugu cyacu kibigihugu cyifashe kibigihugu cyubashe gutyo twese tuje hano twubake iki gihugu tubane neza kuko ntabwo tuzoshirana icyo kuntu
perezida Nkurunziza nawe yashimagije aya matora kubera imvo zitatu yasiguye
amatora atandukanye ku ngombwa zitatu ingo ya mbere amatora yabaye muri kahise n'amatora yabaye aniniya kandi mu kuboko kw'abanyamahanga ariko amatora ni umwaka n'amatora atunganijwe n'abarundi ubwabo batanze uburyo bwabo kubwira kabiri aya matora tuyatunganije mu ndinganizo y'ubwizo shingiro imana isome ikibanza cya mbere muri kahise so kujya bimeze kubwira gatatu ni uko aya matora tuyatunganije atamunyamahanga ni uvuga avuye hanze aje kuyadurumbanya
abo banyamahanga nubwo batashitse ku rubuga ibyo ariko birahabera byo babikurikira umwe muri bo batari n'ubusanzwe Mike Pompeo umunyamahangaje rw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yabivuze ko mu kiganiro yahamenyesha makuru kuri uwa gatatu ku mugoroba dushinze igisho Burundi aho abatora baroye mu mabiro y'itora uyu munsi ndinginga impande zose kwirinda gusotorana n'ukwemera ko hari amatora ziri njyane n'ukureka umunyagihugu wese gukora uburenganzira bwiwe bwa demokarasi kuva Burundi buvuye mu ntambara yahuza imigwana y'abahutu n'igisirikare cyari cyiziziwe n'abatutsi mu mwaka w'ihumbi 2005 ibaye inshuro ya kane yabutunganya amatora ayo uyu mwaka abaye hari ibihumbi hafi 340 by'impunzi ziri hanze y'igihugu eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika, mu biganiro vyacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves, ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo, mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320. Kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu naho twerekeze mu gihugu cy'u Rwanda, aho aborozi n'abacuruzi b'ibitungwa aho mu karere ka Nyamasheke turi mu burengerazuba bw'ico gihugu bavuga ko ipfungwa ry'imipaka kubera ikiza cya COVID-19 byabasubije inyuma. Umunyamakuru wacu Temisokre Mutijima yaganiriye nabo adutegurira ino nkuru.
Abagaragaza iki kibazo ni abashora amatungo mu isoko mpuzamahanga rya Rugari riherereye mu murenge wa Macuba muri Nyamasheke. Abo bavuga ko muri ibi bihe hafashwe ingamba zo gufunga imipaka kubera icyorezo cya COVID-19. Ubwo bucuruzi nabwo buri mu byagizweho ingaruka cyane n'icyo cyemezo.
Inka zarahombye cyane kubera nta bakongomani bakiriza mu Rwanda. Nibo batuguhahiraga, tugahahirana, nabo bakatuzana ibyo duhaha natwe tukabahereza amatungo. Ubu rusigaye uzana inka ugahagarara mu isoko kwa urigereka.
Inka zagurwaga n'abakongomani bajya kuzibaga. Kuba nta mipaka ifunguwe, uruzi rukurwaho n'abanyarwanda gusa bajya korora, urumva nta mafaranga dufitemo.
Nureba nk'ariya mu majigija ikada zirahagaze reba mu mapfizi hepfo naho nu ni umuturage uri kuza kugura kamasaka gato yako kuragira inka nini zauza amafaranga ubinyinshi zose zirataha
inka nini cyane inka zimbagwa inka zinyama izo nka nabo zikona bakiriya kuko nta hantu ziri kujya
iri soko ry'amatungo yiganjemo inka risanzwe riterana inshuro imwe mu cyumweru ku munsi ryateranye aha hashoboraga kugurishirizwa amatungo hafi 500 icyakora muri ibi bihe bya COVID-19 ubu ngo nta na kimwe cya kane cyayo ahagurishirizwa yewe naguzwe abacuruzi baravuga ko amafaranga bahabwa ari make cyane
twaguraga 100 ni nka nziza ikomeye ariko buraho nta mipaka nta bari komuka ubukiri kugura 325 nta amafaranga ari mu mbega dufite igihombo kinini cyane
reka nta giciro na kimwe nyine tugura make cyane kandi ubu inkubi yasubiye hasi cyane kandi imbere inka yari yaruriye none ibi nkisigaye yaragiye hasi cyane
iribura ry'abaguzi mu isoko rya Rugari riragira ingaruka ku bari bafite aho bahurira n'ubwo bucuruzi bose kugeza no kumushumba ahabwaga akazi ko gushorera ayo matungo yajyana mu isoko
abantu bashoreraga bahuye n'ikibazo cy'ubukene kubera ntibagikora ku rufaranga n'abacuruzi ntibagikoraho kubera ko umukongomani nyirizina niwe wazanaga amafaranga ahagije mu Rwanda natwe tukabona amafaranga dushaka kubwo amatungo yacu tworoshye
igihombo ni kirekire kuko iyi nkwizanye gatatu umaze kwisorera 2500 ubwo rero byahumbi 2500 washyira no kuri hamwe ugenda uyisiga mu nzira aho yirageza n'ubwatsi ugenda uyiha ugasanga igihombo ni kinini cyane
aba rero bagasaba ko inzego z'ubutegetsi zashyiraho uburyo bubafasha muri ubwo bucuruzi bwabo
abakongomani wundi bagurira muri iri soko turabazi dufite n'urutonde rwabo ni abantu bazwi si abantu bagenda bahindagurika umunsi ku munsi hagezweho rero nk'uburyo bwo kubapima hagashyirwaho nk'inzira imwe bakabemerera bakaza bakabanza bakajya babapima noneho bakohereza amabwiriza nk'abandi bikarindwa ku buryo bufatika bakaza bagahaha ndetse no mu gusubirayo tukamenya umutekano wabyo ntacyo byatwara ubuyobozi uramutse bushyize ku murongo byashoboka kuko nta cyananirana muri gihugu cyacu babishatse
tugize amahirwe ubuyobozi bukadufasha twakora tsinda bakadufungurira Bukavu hano kuri duwani kwashaka zigahurira Kamembe n'imodoka zikagenda mu matsinda zishyanye nabo bakava hakuno bakazifatira hakuno byatworohera kurusha uko wenda bataza mu Rwanda ariko byibuze bakabona ko zijya muri Kongo
ku ruhande rw'ubutegetsi ariko ingingo irebana no korohereza abaguzi b'amatungo bavuye muri Kongo kuremera isoko rya Rugari iyo ntiyashoboka kuko inyuranyije n'umwanzuro wo guhagarika urujya n'uruza rw'abantu ku mipaka muri ibi bihe bya COVID-19 Icyakora Bwana Ntaganira Josué Michel, umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Nyamasheke, avuga ko hari gahunda yo gufasha abo bacuruzi koherereza abanyekongo ayo matungo, nabo bakaboherereza amafaranga bitabaye ngombwa ko bahurira mu isoko.
Urebe igihari nuko abakongomani n'abanyarwanda baravugana, abari kwijwi, abari za midaka za Katana za Bukavu, noneho bakavugana bene babo hano. Hari izinyura mu bwato, ariko ari abanyarwanda bazisizemo, bakazoreza bagenzi wabo. Cyangwa ubwato bukaza bugahagarara bakabizishyiramo zikagenda bakazishyira abakongomani nk'uko babyumvikanye hakaba n'imodoka zinyurana ku cyambu i Rusizi ikiro nabwira abaturage babisabye gutyo niko biri ahubwo banabimenye ko ariyo nzira
iri soko ry'amatungo rya Rugari ricururizwamo ahanini n'abanyarwanda bororera mu mirenge y'Amacuba Mahembe na Karambi yose yo mu karere ka Nyamasheke ariko hakaba n'abacuruzi barishoramo amatungo baturutse mu turere twa Rusizi na Karongi aba bagaragaza ko abakiriya benshi bagira ari abakongomani baturuka ku kirwa kijwi no muri teritwari ya Kabare hombi ho mu ntara ya Kivu yepfo ku buryo mu gihe abayeho ihagarikwa ry'urujya n'uruza ku mipaka n'ubucuruzi bwabo busa n'ubuhagazi Demistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
banywanye bakunze ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi Mugiye mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 4,040 1,970 1,173 1,630 Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Akaba ino ngaha duceye dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Dushimire mwebwe mwatwumvirije n'abagize ico baterera bose harimo amenyesha makuru bacu batandukanye na makubiri ya bere yacegeranije nahazwe mari kumwe kuri micro ndabikebanuye ndabipfuriza kuranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha yabaye isubizo cyacu ugutangi jambo ubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
Gushikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo kwijwi ry'Amerika radio ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu Gucerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo tabangura umyaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nanyeka Radio ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu Radio ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Numéro 0 dans tout le monde. Pour te montrer qui c'est qui, on s'achète pas comme un sang bolingoba.
abakomeje kutwumva mu masagonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha.